Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda muri beneza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 16 y'ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kane muramba barya mwaka 2018 ni saa 10 za kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaranijwe na Frederic Mundikije. Kumusi wa gatanu w'indwi turangije perezida w'igihugu cya Gabon ari Bongo Ondimba akaba kandi n'umukuru w'ishyirahamwe rijejwe ubutunzi mu bihugu bigize Afurika yo hagati CEAC yaragize urugendo mu Burundi aho yabonanye na mugenzi we perezida Pierre Nkurunziza. Urwo rugendo rubaye mu gihe abarundi biteze ibiganiro bishobora kuba hagati y'abanyapolitike nyuma yaho umwunganizi muri ibyo biganiro Benjamin Mkapa yongerewe ikiringo. Muvyo abo batetsi bayaze ku munsi wa tanu harimo ibibazo by'ubutunzi hamwe n'ingorane zihanze ibihugu byo muri Afrika yo hagati. Inyuma yaho ibiganiro birangiriye abo batetsi barahaye ikiganiro amenyesha makuru. Reka twumvirize perezida Pierre Nkurunziza ishura ku kibazo cerekeye niba barayaze ku byerekeye amatora kamarampaka imirije.
Ibibazo cyane cyane by'akarere turimo si ibibazo cyane cyane bijyanye n'amatora. Ni akarere kagaragaza kujya mu butunzi. Ibyo amatora nabyo biraba ibihugu ubwabyo, si ikintu kiraba ibihugu byose nk'uko bijyanye ku bwigenge bw'igihugu, yaba ari ubusabane bijyanye n'amatora cyangwa mu gutunganya ibindi bikorwa biraba ubwigenge bw'igihugu. Muri icyo gihe abandi bose barakurikira gusa hama kandi bagashyigikira. Iyo tuvuga y'uko bijyanye n'amatora, biraba abarundi bo mu rugo umugabo akarere kabaye hafi karakurikira agashyigikira nk'uko byaba bigenda mu bindi bihugu.
Imbere yuko rero perezida wa Gabon atangura urwo rugendo mu Burundi, Deo Hakizimana umumenyeshamakuru umwanditsi umuhinga yanonosoye ibyerekeye kahise akaba kandi n'umukuru w'ishyirahamwe ryigenga rikora ubushakashatsi mu byerekeye ibiganiro yarasohoye urwandiko ruvuga ko mu Burundi bishoboka ko amabi yama yatangajwe ahinyuzwa. Umukuru w'iryo shyirahamwe rimaze gushinga ibiro mu bihugu bitandukanye harimo ibiro biherutse gushingwa i Rabat mu gihugu cya Maroc yarashinze kandi agashimwe kitiriwe perezida w'igihugu cya Senegal Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique PMSD mu majambo avunaguye. Muri iryo tangazo Hakizimana yarashikirije ubutumwa buvuga ku biganiro ari ikigwanisho cy'umugabo atari umugani. Avuga kandi ko mu Burundi umwumvikano wabaye hagati y'abanyapolitiki badacana umwaka mu gihugu cya Kenya ushoboka. Uyu munsi duhiriwe duhishije rero kuko turi kumwe n'umushyirantahe Deo Hakizimana mu kiganiro cyacu. Mwiriwe neza mushyirantahe Deo Hakizimana.
Mwiriwe bwana mumenyeshamakuru wa Vadura Amerika.
Murakomeye?
Meze neza n'ukuri kandi nahani Bujumbura mbona hasa neza, akazuba katse akayaga katanguye guhuha. Si nk'ikivura gihejeje kuza kiragwa hano i Bujumbura mu minsi heza.
Yego be twatibi kandi mushyirantahe Tasiyansi Bumana ariko telefone yiwe nibaza ko mukanya dusubira kumuraba. Tukaba kandi turi kumwe n'umushyirantahe Emi Pascal Nduwimana. Mwiriwe neza Emi Pascal Nduwimana.
Ego natwe turabahaye namwiriwe kandi nkuko yaravuze aha turi i Bujumbura by'ukuri turabona akazuba kwari keza kandi turabona ko n'akayaga kwari keza cyane kandi turabona ko hariho akayaga mvuga ko ari keza no mu Banyabujumbura.
Ego mereka ariko tutarinze kubatesha akanya dutangure kuri mwebwe mushyirantahe Deo Hakizimana mu itangazo mwasohoye imbere y'uko umukuru w'igihugu cya Gabon agendera Burundi mukaba mwavuze ku biganiro ari ikigwanisho cy'umugabo atamugani. Murashaka kudusobanurira mukatubwira icyo mwashaka kuvuga?
Icyo nashatse kuvuga ni kigwa nibaza ko naronse kigwa nyamukuru naronse mu byo nakoze muri iyi myaka iheze mbere iyo myaka naho ndayivugira mu ndanda nka kumumengo ni mike ni imyaka 46 kuko maze imyaka 45 ndatu nkora akazi hanyuma ibyerekeye bya politike ndabikurikirana cyane cyane kuva mu 1970 ndakangaye n'indwi igihe natangura kumenyana n'abafodebu mu mbabare 87 ngacanserukira umugambi wa ndadaye i Buraya mu myaka 5 yaranze urugamba rwa Afrodebu mbere y'uko amatora aza. icyo kigwa rero cyane cyane cyakomandaye mu gihe nshinze ishyirahamwe Sirid i Geneve mu 1996 bivuye ku nama natunganije icyo gihe yitabwiye n'abanyepolitiki nka bose bo mu gihugu icyo gihe murazi yuko intambara yari yose mu gihugu cyose aba CNDD muri icyo gihe CNDD bavuga ngo ni Nyangoma kuri yari kwigihugu cyose hanyuma igisirikare nacyo cya leta ku ntwaro ya Buyoya bibaza yuko bazohava batsinda jene na nababwira nti nta wuzutsinda uwundi bimwe birama kuko mu ngwano y'abavukana nta wutsinda nta wutsindwa baheza iminsi yose bariko baraganira icyo kigo narakitegereye kugeraho ejo bundi turiko turahimbaza imyaka 20 ishyirahamwe ryacu Sirid rimaze niho twicara i Geneve hanyuma catura mbere turashyiraho umugambi ukomeye cyane uvuze witwa Primakisal pour le dialogue en Afrique ni kuki Makisal n'umukuru w'igihugu azwi hanyuma hari ibintu bitari bike bigaragara yakoze yakoreye igihugu cyiwe yakoreye n'akarere aherereye muho muri Gambi hanyuma rero twe kubera twari dufise abaduserukira muri Senegal twarababaji tuti mwe hari umuntu wamuzi muri Afrika twokwitirira umugambi tugira tugire hanyuma rero tuca niyo ntandara w'ingene twashitse ku izina rya Makisal mu nyuma arabyemera arabishyigikira none cyo bundi mu kwezi kwa 12 ya mbere edition 2017 twayihawe uwo bita Le Moron Naba n'umwami wo mu gihugu cya Burkina Faso si kuvuga ngo Burkina Faso
ibintu yagize kirangiranwa n'ibihe
ni sa
ibintu uyo mwami yagize kirangiranwa n'ibihe
yagizwe
ibintu yo yagize kirangiranwa gushaho mu muha ako gashimi
kirangiranwa nuko mu 2014 igihe muri Burkina Faso hari uruhagarara ruvuye ku ya kudeta igihe kompaure bari bamwirukanye murazi yuko abantu bagiye mu ibarabara haraba bapfa barabomora amazu barabomora Assemblée Nationale hanyuma haragera igihe bose bahigana buhongo hari huwa hungiye ku ngoro yiwe Shero Morona banyene hanyuma rero Morona bacahamagara abanyepolitika abasirikare ababipfa bose abashira autour d'une table baraganira hanyuma baratora n'icyo bashitseko igikomeye rero yashitseko uwo mwami ndiko ndababarira nuko ibyavuye muri iyo mibonano babishyize mu ngiro hanyuma bica bituma Burkina Faso itera intambwe gusumba ikintu ha agashimye ka 2017 ni sheke y'amaEuro 50,000 ababizi nibarabe nyinanga na umarundi simake navuze ni mwijamo navuze imbere y'abari baraho bashika 700 naravuze ndi turabasabye mwebwe hano mu karere ka Afrika du West Afrika y'uburengero ibyo muri ko murakora byose mwishimire kubona mufise abantu nka Lumuru na bagira akazi nkako
yego mu majambo make yo Hakizimana majambo make ikigwa abarundi bokura muri izo niki
yego me nababwiye nti ibi muherutse kufasha muri Gambi igihugu cyagira cinjire mu ngwano mugabo kubera ubutwari bw'abategetsi bamwe muri aka karere mwarabunye byo muri Gambi byaheze ingene byaheze nta ngwano yahabaye nti ndabasabye mufashe utundi turere twa Afrika hanyuma naradomye urutoki kuri Afrika Centrale iyi Afrika yo hagati ivuga ibihugu 11 bihurukiye muri CEAC ndari nababwira nti muri izo bihugu harimo igihugu cya Congo nti hari hamabi menshi Afrika izi icamwo kubera ubutunzi bwo muri Congo kubera cyane cyane abanyekongo batarashobora kuronka ingene ijya krize bayimara nti ndabasabye muzodufasha hanyuma rejo ubu hano umviye president Bongo agira vyinga haye mu Burundi nibutse yuko ubwa mbere umugambi wacu nakubiye prima kisa pour le dialogue en Afrique PMSDA arawuzi baramubwiye mukuru w'igihugu cha Senegal yarawumubwiye yari kumwe n'uduserukira hariya muri Senegal hanyuma aremera yuko umugambi ushikiye hanyuma mu Burundi rero ndavuga nti nakanya kukubimwibutsa nakanya kuko nkumbure niyabona ikenewe kwa rumukuru waka karere ka Afrique Centrale yuko yotanga ibyumviro bimwe imwe bizofasha ibihugu byacu bwa Burundi cyangwa ibindi
mu kanya gatoyi deho
Kongo nibindi
yegome mu kanya gatoyi cyane bose mwavuze kandi ko ivyashite mu gihugu ca Kenya ho abanyapolitiki badacanwa aka bashoboye kumvikana bishobora gushikana mu Burundi mu kanya gatoyi cyane bose munota umwe
birashoboka gose cyane kuko abataza barundi bizobagora barundi n'abantu bafise uburyo bafise igihagararo gikwiye kugira ngo bumvikane icyamye kigora gushika uno munsi jewe ndiko ndabyiweza umengo hari ntibarategera akaranga mutima k'umurundi umurundi wariwe hari habaza badutamika amajambo badutamika ibyo dukora bakibagira yuko umurundi adashaka kagaye adashaka kugenderwako mugabo kandi umurundi ntabivugira hejuru arashobora kwidoga kidoga wenyine mugabo utabizi ko yidoze urashobora kumara imyaka n'iyindi utarabimenya rero umunsi tuzoronka abantu babashinga nta barundi bafasha nk'abanyamahanga bigira ngo ndabizi byose bakemera bakabumviza bakicara bakababwira ingene hano mu Burundi amatati yahora tatugwa jewe ndakurahiye niwashaka turashobora kumara imwe gusuka za wumva amahoro yagarutse mu Burundi
mbere ntiyoshika yego me namwe mushika ntahe Emi Pascal ndubimana mutubwire ubwa mbere na mbere uko mwakiriye urugendo rw'umukuru w'igihugu cha Gabon mu Burundi muri iki gihe abarundi biteze ibiganiro bashobora kuba mwanya wari wose duka kwijambo
twebwe twarabyakiriye de cyane ko ni n'umushyitsi twebwe tuba ko twari twaryoherewe cyane tugendeye kandi akabashyitse hariho izi nkino za Sekafa akaba yaje hariho n'uwaserukirana Hasel ajavino ibiro twebwe byaratunejeje cyane kuko byaratanze umwizero kandi biranerekana yuko ahiwacu kwari nyabagendwa kumbure no kubonaje muri kino gihe hariho ibino bintu by'amatora yo mu kwa gatano byamuhaye isura nziza abona abarundi ado twebwe kuri kote y'iwacu twaranabishimye cyane kandi si n'ubwa mbere aje ndibuka ko yigeze kuza ari kumwe n'abandi bashika kuri batanu igihe hariho utubazo twa 2015 nini nshuti yo mu Burundi rero twebwe twarabishimye cyane turashima ingene atwumva atahura hanyuma kandi kindi cyari cyiza nuko yaje no gukomeza imigenderanire cyane cyane mu muryango wa Seyate murazi uko ari ibihugu bishika kuri cumi na kimwe bari muri Seyate akaba yari yashaka yuko anafata umwanya wo gusigurira abandi ngene ngo bokomeza uyu muryango yaratwaje nk'ibihugu bishika kuri bibiri aravuga ati Burundi rero ni mwebwe ati nagezweho twebwe twarashimye cyane ko ibi biratanga ishusho nziza yuko iwacu kwa ari nyabagendwa
turetse ikiganiro bahaye abamenyeshamakuru ido ni ido y'ibyo abo bategetsi bayaze ntibiramenyekana hari amakuru mu wamufise yerekeye cyane cyane ingingo bashitse ko ku bibazo bitandukanye
twebwe burya kenshi abantu barakunda kuza baribwira burya umusogokuru niwe yanaciye umugana aravuga ati akari mu nda ati ngoma kamenywa n'uwayikanye amugabo twebwe cyo twabonye nuko abashikiranganje b'imigenderanire barasohoye itangazo kandi mwanumvise ijambo rya perezida wacu banamubajije ati mbega ati nta by'amatora byoba birimo aravuga ati igihugu cyose kirigenga namba iby'amatora tibigenga igihugu gusa kwarukuza no kuvugana ibijyanye n'uyu muryango wa Seyase ibisigaye nabyo ni ukubirindira mugabo reka tube turafata icyo twabonye burya no kwibwira usanga umuntu abeshe antuka baratanze n'ikiganiro abashikiranganje imbere y'abaperezida uko ari babiri banavuga ikiyago bayaze ariko rero burya ibintu bijyanye n'ibihugu migenderanire abubahwa nk'aba bayaga byinshi mugabe ico nogira abarundi byo twabonye byo twumvise twoba turafata ibyo twumvise hanyuma ntihagire umuntu ntavafata ibyo atabonye atumvise mugabo nkuko twabibwiwe na prezida wacu adutwara akavuga ati vy'amatora kuko burabona birashushe utawumva ibiganiro ukumva amatora ibyirizwa shingiro urundumye ubese avuga iki avuga ati kirandaje shinga ariko reka tube turafata ivyo bayazi ivyo twumvise
umushyana Hayedeo Hakizimana yaratangaje yarasohoye itangazo rivuga ko mu Burundi eka abanyapolitiki bashaka kumvikana bice muri politiki nkuko byagenze mu gihugu cya Kenya namwe niko muyibona Emi Pascal.
Ati abarundi byukuri ati nabantu bankakagaye ati kumbure barihorera mugabati baba babizi mbere agitkinu neta ko ari indoto nziza jewe mvuga nti nkunze twese turashaka yuko igihe kimwe abarundi ko twova hamwe ntihagire uyu munyamahanga aduciramwo atwumvikanisha burya turazinanye kandi turakundana yaba atari abantu kumbure usanga batiyumvira igihugu ugasanga umwe ni umurundi kumva afite agatima kandi ibi by'iwacu bumva ngo amatora ya materi ntambara ibi bumva ngo abahutu abatutsi abatwa ibi ntibituraze igishinga namba uwo tureka hakavamo abantu avuze ati babashinga nkahe babagabo abapfasoni b'ijunja n'ijambo bakaja hamwe ibi ntibyomarinzwi rero by'ukuri nanje ndanamushyigikiye cyane kandi avuze ikintu abarundi twamaturaza abatutsi nyabuna reka twiyunge twebwe iwacu umunyamahanga ava hanze uyu ntazi na kakayago ko ku nama uyu ntazi ingene twasabiranira kera ingene twabana uyu ntazi ingene tubayeho burya turazinanye ibi rero byobaho esi coma umunsi umwe umuntu akazikangura asanga abantu bari hamwe abarundi imice yose tuzoba turangije utuntu twose twaba utw'amacakubiri twaba utwa politiki imibano ubutunzi usanga turi hamwe ndamushimiye cyane afite na vision itomboye mvuga nti nabandanya komeretswe natwe tumva ko mushigikira cyane
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Alexi muri Veneza
mwiriwe
Alexi izina ry'ikirundi ninde
ngenda kumana
ni muri he
Ndi muri Bujumbura mu ntara ya Bujumbura.
Murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku rugendo rwo mukuru giye guca Gabon mu Burundi mu ndwihize izatangajwe ika n'ibyashikirijwe n'abahinga cyane cyane mu byereke politike nka Deo Hakizimana n'abandi duga kujamba.
Yego ndabisa akabazo ngira hagira n'icyumviro.
Yego duga kujamba.
Akabazo kanje gatumbe ndagatumbereza kuri kumushinga na Deo Hakizimana. Mu bisanzwe yavuze ko uko biri kose mu Burundi biracyashoboka kandi byoshoboka ko abarundi bumvikana ndiko ndibaza none nk'umuhinga niwe dufasha mu gutora umuti w'icyo utuma abarundi bashobora kumvikana ndiko ndibaza niwe dufasha nk'umuhinga akagita icyo cyumviro akagitanga hama tukazoraba abananirwa no kubigendera tugashaka tuvuga ati bwa bundi indiane zo mu Burundi zivuye kuri bana ka uko nibo bigungira ko badashaka kumvikana n'abandi icyo ni cya mbere ikindi ni intererano mu bisanzwe nibyo abarundi turashobora kumvikana birakunda ariko kandi natwe ubwo barundi dukundana nta mutima w'urukundo dufitaniye hagati yacu turikunda ati gute kenshi na kenshi iyo hagize ikintu kiba ari nk'ubwicanyi cyangwa ibindi bintu nk'imvururu nka birya byabaye muri 2019 abantu ba mbere tubona ni abanyamahanga ngo tuvuga ko ari abanyamahanga badutumye mugabo waja kuraba ugasanga nta muzungu yaje gukerera yaje guca umutwe umurundi ni twebwe nyine abarundi twiyicanira ni twebwe nyine abarundi tugiriranira nabi mugabo dukaca tubyekeza ku bazungu icyo mbona twebwe nyine abarundi dukwiye kugarura umutima w'urukundo ukibaza ati none niragira ujya muntu ngiriye nabi ni umuzungu cyangwa ni umurundi mwene wacu maze gusanga ari umurundi mwene wanyu uri kuragirira nabi nta mpamvu y'uko ikosa rya mbere twugihika ku banyamahanga ni twebwe abarundi tubaze tubone ko dufite amakosa hama tuzabaho twohera mu kuyakosora kuko njye nashobora kubona mwene data ngo ni umunyamugambwe ntidusangire umugambwe nkabona ko ari umwansi nkabona ko ari umuntu mubi ariko nibagira neza ko niyo inzu ya iwanje yosha ujya mu banyene we umuntu wa mbere abanguka kuza kuyizinga ivuga ati uko biri kose twebwe abarundi ariko turafite amakosa ntibanze twirabe mbere yuko turaba abanyamahanga.
Murakoze Alex. Ikibazo ni icyumviro, ikibazo tugitangurire kuri Deo Hakizimana niwe yakibajijwe, duga ku ijambo Deo Hakizimana.
Je ndakishura mu mpande zibiri en deux points. Ubwa mbere ubajije uti byogenda gute, icyo cokogwa ni ikihe, ndibaza kwezi wavuze Alex. Kugera ndakwishura nabanza kubwira yuko igikuru nuko ababipfa babanza kugira kwiweza neza icyo bapfa cyarico. Icyo dupfa hano mu Burundi abantu bakimenye ntibazosubire kwihenda, si ibi bivugwa by'abahutu n'abatutsi, si bavuga byo by'intara byarigeze kuducanishamo, n'ubu biracyaducanishamo. Mugabo igikuru si icyo uye uri kuriweza Abarundi, si icyo bapfa, ahubwo ni icyitwazo. Ikindi ngomba kuvuga nukuraba neza yuko aya magere sivile twirigwamo ari twebwe tuyarondera, hajyajya wosanga kumbura hariho bamwe bavuga bati byaranzobarerera, ati kugira ngo mwebwe ndabakemo ndonke iyeshaka mutaryanye sino bironga, ifo yuko abantu Abarundi bubu babitegera. Icya gatatu kandi icyo cyanyuma mbereza ko mukubwira ingene tugira bon analyse, hari icyo bita rapport de force mu Kifaransa. Rapport de force nukuraba abantu bakomeye, imigambwe ikomeye, imigwi ikomeye mu kiringo igihugu kiba kigizemo. Uno munsi naho tuvuga ibyo muri Kenya, muri Kenya hariho Perezida Kenyatta yatowe ngo arongoye igihugu cya Kenya, agacagira n'umupoza yitwa Raila Odinga. Twebwe nta mu Raila Odinga dufise hano mu Burundi, niyo ngorane dufise. Opposition iriho nibyo, mugabo n'ukuri bene wacu ntibagiye ngo ndiko ndabagaya ngo ndiko ndabacyoza. Urabona yuko bacanamwo bibagora kuvuga rimwe bigacya bituma batabemera. Jyewe hari aho tugize imisi tuganira, ibyo bambwiye naratangaye kuko bamwe n'abaharura mu bantu babashyigikira. None ubu gisigaye nuko aha twese twitagashe ntagira uburondera abeza haa n'ababi hariya. Oya, twese turi Abarundi kandi n'uwakosheje urazi baravuga ibintu bya verite reconciliation, barashobora kumurekurira, barashobora kumugira ikigongwe, ariko ntabwo bashobora kugira ikigongwe abana nyateye intambara are abandanya adusubiza inyuma. Nicyo gituma rero ubu nibaza ko hakeneye ibintu nka bitatu arabivuze Alex. Kimwe ni gukundana. Gukundana si jambo ritoyi, si jambo ry'ugushinako. Udakunda igihugu, udakunda uwundi, nta kintu cyiza ushobora gukora. Icya kabiri ni ukwicisha bugufi. Twarasinzikajwe cyane n'abagaya abandi, ugasanga umengo we nturi umuntu, ukamengo ntimusangiye ubwoko bwa kiremwa muntu, kugera aho bishyika muri ibi byo kwicanya na mubona. Rero ubu ni ukwicisha bufi, ni ukuri umuntu akemera yuko ubundi abaho. Icya gatatu aricyo cya nyuma ni ukuba inshingwa imenetse. Iyo uri kugwanira ikintu cy'ukuri nk'amahoro, nuko inshingwa rimenetse, naho bohonda kumucufuna mukinyigiza mugabo, hanyuma ukavunjuruka wongera uvuga uti jiwe nshaka amahoro nta kindi, uwushyiramo ikibi ntagifise n'akazi kiwe. Rero mugenzi nuze Alex, nuvuga mu ncamake yuko icyo dukwiye kugira ntihagire ubusubira kurondera solution mu bintu biva hanze. Abari hanze turabakeneye, niba dushyigikire mugabo azadushyigikira tugeze aho tuyigejeje.
Emile Pascal Nduwimana nashaka mugihe tumuvuga ku cimbiro cyashikijwe na Alex kivuga ko Abarundi bakwiye kwerekana umutima wo gukundana kurusha. Tuga ku ijambo.
Ego cyane je nande sinoja kure ya y'umushinga na Edeo ari kuri mugabo kintu uvuga nuko ibi biterwa nuko umuntu abadakunda igihugu. Nukuri ukunda abantu igihugu nta kindi kintu uronka ni kagatima ko guteza imbere igihugu, ni kagatima uronka ko ko gushyigikira uwundi, ukumva uwundi ko atorengana ubona, ukumva ko uwo muteza imbere. Rero ibine nkamwe byoba muri twebwe Abarundi, umuntu akumva ati ndi Umurundi, ndumva ko ndanabyishimiye cyane, kumvikana tumva ko binakunda by'ukuri. Nk'uko uyu mushingantaha avuze ati ntihagire uwitwaza iby'abahutu, abatutsi, abatwa, intara, mamuka, amazuru, ibi siyo ngorane ihari namba, kuko ibi mbere muri kino gihuje aho iwacu.
Ababyitwaza Pascal, ababyitwaza buhanwa gute?
ababitwaza ibya moko by'intara birakwiye yuko na leta ifata umwanya wo kubashyira ahantu hamwe ikanabigisha by'ukuri turamaze iminsi na kizigenza ariko arabwira Barundi ati zirikana igihugu nimugikunde kuko ari ikiwanyu rero birakwiye yuko aba banazitwaza bakavuga ibijyanye n'iho nyabwoko cyanye bakazura kaboze bagashaka no gucanishamo abantu tubyo turanatira kamo ko leta kwifata ingingo zinahambaye cyane n'ayandi hoho ibyo kubana ibyo kukundana biri mu Barundi wacu n'ukuri about abatutsi abatwa barabanye bari mu ntwaro abatwarira hamwe mu bashingamateka mu akenguza amateka no mu nzego zose mu gisirikare mu gipolisi ubu turongera gusa umutima wo gukunda igihugu gusukumva kuri umurundi ukumva kutotse n'izo ukumva yuko utari umubirigi utari umuganda utari umu Kenya uri muri bitumaze kuba ubyishiramo birahagije.
Tubibutse n'icyo kimwe se komi kamera bandanya kumbereza iradio ijwi rya America turi kumwe na Gordien. Gordien muri yo neza?
Mahoro.
Mahoro muri hehe?
Ndimubone muna gatanu.
Izina gikiro ni ninde?
Hakimana Gordien.
Ati zibana tuga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Naguma amazeho mushinga nawe teo. Ndeje ubona buri kintu gice biganiro birangiye. Kani jerikani ya mumba bito sira kuwajia kani sija na ini na ringi siku kupanda na kupatikati jerikani watu anda kuaga tu anda kutori jeki jasmi njia rangi ya angi amjerikani na bisha tuza ina ya matu la mora sasa nchi jeki na ringi
mura kuzi Gordien mshaneo deo Hakizimana kivazo
mazina ya angi ndo mbisa kuitwa Hakizimana na wengine uti hawuziki na kibuze na kimu ya hugo hawuze abajimbere abaja kuisonga abategera abija tuwabuze yuko warugukunda na yuko ali uku kuili nda kuraba baba hana weza haria haima kukikisha ngufi munyuma mugabo uli kurabuki vivindu vya mahoro vya kumvikana ukawi nshigwa ni mineze kabisa rero ikibuze ni initiative nazo zarahabaye jewe ahubwo namantangazo n'ukubona barundi bifata nka kumumengo ntacho bakoze mu 2007 gushika mu 2009 nasozi ni ishyirahamwe mpuzamakunguni hamwe na leta baratunganije ibyo bise ibiganiro biha barundi jambo jewe ndabyibuka kuko narimo mu babigendereza twari hariho umugambi bashitse ko umunsi uraho zari tariki 25 z'uko 11 imbere y'umukuru w'igihugu ari kumwe n'ubuserukira ONU bavuze bati kuva uno munsi turasavye yuko abarundi bose aho kuja gufata inkoho aho kuja kugira ibindi bigayitse niba banze baganire bacha dushaka dusaba twarimo na generalimo dushaka dusaba yuko uko umwaka utashe ko kwa mahaba ikoraniro kaminuza rihurikemo abaserukira abandi ukurabaho ibiganiro bigeze kandi hari cyo bamabibagira ico gihe harabaye imidugararo ijanye no gutora n'amatora y'ibihumbi 2010 umugwi uyato ujeje kuyategura wari wagoye gushigwaho ndibuka krize yariho yatumye haje uwo mugwi mushasha ibyuko wakoze sibyo ndiko ndavuga mugabo krize yahavuye ari uko abagiye muri ayo muri ibyo biganiro batanze icyumviro ibintu bica biragenda neza kandi atari ugomba kwigira inzimizi ibi byabaye muri 2015 byari byateguwe deja kuva muri 2010 kandi n'ibyo ndabibabwira kuko ndabizi na jewe muri ayo matora narimo narumunye politiki rero ikibuze ni initiative gusa jewe murambaza ibyo ngomba gupropoza njyana ibyo no vuga
iby'abantu rikato ico kibazo cyose na mushanahe Emmy Pascal Nduimana haraheze imyaka eka itari mike abarundi batangwa ibiganiro ariko bushwe nkuko muyizi nta kintu kira kiboneka ingingo ziboneka zirafatwa zotuma ituze rigakwa mu Burundi ikibazo cyagorje mu kivuga ko iki kivuga ati ndega habuze iki kugira ngo abarundi bafundi kamasezerano y'amahoro nduga kwijambo mu karinga
Jake kumvuga nti nta kibuze namba byose birakwiye yaba ubusabane kumvikana birakwiye habuze kimwe umuntu kumva yuko ni imigambi habuze imigambi kuko umuntu wese iyata migambi afise niwe ucusanga atera bino bibazo byo kwama bikarasaba ibiganiro bidahera mugabo uzura w'umuntu ari ku kivi umuntu afise icakora nta mwanya afise wo kwama agenda avuga 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 habuze imigambi kuri bano bantu bama ngo ibiganiro ibiganiro imisi yose rero byose birakwiye abarundi bari hamwe aho twebwe turanatera kamo aba bantu bama ngo ibiganiro ubaravye usanga ari ba bandi kuva muri 93 96 yarusha Kajaga Kigore Morovia
Pascal mukanye gatoyi
nabo
mukanye gatoyi Pascal
nafisi imigambi imigambi niyo tuma takintu ukora habuze imigambi kuri bano bantu ba mango ibiganiro
umuntu tumwe muravuze ko abarundi bari hamwe ariko uravye igitigiriso abarundi bari hanze iyo njambo eka n'iryungane abantu bashobora guhinyuza muduhe insigo yini siguro mvuga ko barundi bari hamwe kandi hariho benshi bari hanze igihugu mukanya gato umuntu umwe
nagira ndakubyi akanya kamwe abari hanze zoba ari miliyoni nka zingahe abari ndani boba ari zingahe abari hanze bari babanyarwanda boba ari bangahe abari hanze babanyamerika boba ari bangahe ariko bose turabakeneye bari hamwe kuko atantambara ibacanishamwo atanduru ariko abari hanze hari habagiye bahunze kuva muri 72 abo bari hanze kandi amatora bandanyaba bari hanze kandi umuntu avuga ati nibataye rero mvuze ni barafatanye mu nda harura imiliyoni 11 bari hamwe bariko barakora barafatanye mu nda niyo nsiguro mvuga ni hari amahoro abarundi bari hamwe nta ntambara y'abahutu y'abatutsi y'abatwa abarundi turi ku mugozi umwe murakoze
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jean Bosco muri iyo neza
aha nibwo yakeye muraho ndabaramukije mwese
muri hehe
ndi muri Amerika muri South Carolina
yego mu izina cy'ikiro ninde
Bwenge Jean Bosco
Bwenge Jean Bosco tuga ku ijambo kibazo cimbi
ibyo nashaka kubaza Deo yabivuze cyambere ndamushimiye cyane ku ijambo avuze ati wemere upfe ariko upfire ukuri nk'umukuru w'igihugu kubera ko uravye ukuri bagwanira Burundi bavuga ati abanyamahanga ntidukeneye tuvangira abarundi dukwiye gushira hamwe iryo jambo ndarikunze kimwe n'uwo nyene wundi pasitari ariko hari akantu kamwe nashaka guterera nk'iki cyo gukundana ni byiza ko dukundana na hano muri Amerika twifuza nk'aho turi abarundi dusaba ko twokundana kigaca cyunganirwa n'iri jambo ry'abahunze hari abahunze bafite amakosa abarundi twiyumvemo nimba twakoze ikosa dusaba imbabazi akagira gatatu none nk'uwo baza abanyeshuri bari kuri kaminuza bagiye bica bene wabo uwo babaza ikintu baba barungutsemwo ni kihe usibye ko ari kwisambura ko nk'impene kugwiza urwango nicyo nashaka guterera murakoze
bukanya ndasaba Deo Hakizimana na Ibn Pascal bagira icyo bavuze ku cyumviro mushikirije ariko nagomba mbanze mu ijambo Guillaume muri we neza telefone ya Guillaume nibaza ko ishobora kuba icitse ariko reka duhe ijambo Deo Hakizimana agira icyo avuze ku cyimbo cyashikirijwe na Jean Bosco ari mu ntara ya South Carolina muri Amerika
ni gusubiramo ibyo navuze mvuga yuko ikibuze nkumbure umuntu yavuga ko ari ugushaka kumwe kuboneka mugabo ko gushaka kuva kukurondera icyo twokora gishoboka kuko hari ibyo wifuza mugabo bidashoboka kurangurwa ibyo mu gifaransa bavuga bati ibintu realiste et realizable ubu gishoboka ni iki jewe ngenda kwa karoro k'ibyo ndiko ndiyumvira kuva haraheza amezi menshi je ndagomba kuzotunganya iyi nama symposium i Geneve itariki z'itatu z'ukwa gatanu kandi ngo naratumye ndiko ndatumira abarundi babishoboye kuzuhashika bafite icyo baserukira kandi batavuga ba, rumwe niwashaka ngo nzobigira ngo uko naye nabigize mu kwicenda mu kugenda igihe hari inama ya droit de l'homme hari ya muri Nations Unies abakibyibuka twebwe twaragize declaration yatumye ibyo bariko baravuga mu muri séance des Nations Unies bimwe na bimwe byari bifise ibigoranye twarashoboye gutanga information shasha amakungu atari bwaronke kandi byaciye bituma bamwe bamwe mu bari bako barakurikiye barafata ingingo zitajyanye n'ukuri bahindura icyo gihe rero jiwe hariho benshi muri bajya babene wacu bari buraya bamwe bamwe bari banyegereye bati uradufasha natwe ijya ngoro ya Nations Unies tuyinjire mu tumbi bivugwa tuganiye n'abantu nchinda ndemera kabisa ndabandikisha hanyuma mu nyuma ubwo ku mpamvu zibaturutse ko bamwe bamwe baciye bavuga bate kango ko nakari hazoba ari je sinzoza etc ibyo nibyo dukwiye kwiyamiriza umuntu baguhamagaye kuganira nuze ufite ijambo uvuga urivuge hanyuma rero muri iyo nama ndiko ndababwira y'itariki zitatu z'ukwa gatanu je ngomba yuko tuzoshika ku bibazo bine nibaza kwa nyamukuru uye icambere nuko nukwerekana yuko abatavuga rumwe abari kubarankana kuri niveau za politique bashobora guhura kandi ntibatukane ibyo birashoboka je ndabiyitse icya kabiri ndagomba yuko iki kibazo cy'u Rwanda n'u Burundi bashamiranye ba, nkuko mubizi turaba natwe antake citoyen ko turi abanyagihugu bo muri aka karere turabe icyo tubivuga ko icya gatatu ndifuza yuko no musi twoshira kuri agenda ibintu bijyanye no gutahukana impunzi z'abarundi zahunze je narababajwe n'ibyashikiye abo kwa Zebia mu minsi heze ndababazwa kandi n'abantu baheze mu mahanga kubera impunzi zitandukanye mugabo kubera bitwa impunzi je nashaka ko abarundi bamenya yuko nirishira hamwe bita CIGR commission conférence internationale des pays des grands lacs ifite icyicaro hano i Bujumbura yaje kwicara hano i Bujumbura hahejeje kuba conférence yabaye Nairobi mu 2004 conférence des Nations Unies ababizi neza je ndabizi kuko narabikozemo ikiyumviro cyatumye iyo conférence iba cyavuye i Bujumbura mu biro by'umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira bataramugandagura iyo project twarayikoze ikimara imyaka icumi tuvuga tuti ikibazo cy'impunzi muri kano karere cyarakweze intambara nyinshi none ni mu cyicarire mu cyigire hamwe atowe mukuyemo je ndashaka yuko icyo kintu ngo gisubira ko cyane cyane bakumvishira ishyira hamwe nyene CIGR riri ngaha aye yuko ntibyumvikana yuko abantu bagiye arusha cyangwa ahandi ijwi rya Sirije ntitubyumva kandi bimwe mu byo yijeje byarimo icya kane ni ukuraba igene cooperation ibihugu by'imigenderanire y'igihugu cyacu n'ibindi bihugu yosubira kuja mu ngiro cooperation bakayiropena ahubwo ungundire ndakivuga ikintu uko kirakomeye jewe mu byo ngize iminsi nkora naraganiriye na bamwe bamwe mu bajejwe iyo dosiye ya cooperation baba bazungu baba barundi baba abandi banyamahanga jewe icyo nategereye nuko ubukibuze abo byega ntibahura ngo baganire bazosanga bose bashaka gufasha mugabo icababujije iki gipfungu cy'inzankano ziriho mugabo zitegwa cyane cyane n'amakuru adahuye na reality du terrain
tubuse nshuti mwese kamwe kamwe abandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika turi kumwe na Guillaume nibaza ko telefone yasubiye gukora Guillaume mwiriwe neza mwiriwe izina ry'ikirundi ni nde Guillaume
ni ndashimiye Guillaume
duga ku ijambo ikibazo cyimbuye
ikimbuye kandi n'ikibazo dufite
yego
ndenga ko Uburundi bwama mu biganiro kandi ibyo biganiro bikaba byaje nk'abagabo bitunze n'ijambo sivuge tukaguma tukiyumvirisha amahati ntitwumve icyo bishika ko abo bantu babijyamwo aho bahurira bavuga ko bari nk'inamico barimo barakina cyane ko tubona yuko abari babikwiye abari babikwiye ari abagabo b'ingufu ko umuntu umwe ahetse bikanko wa kabiri ahetse bitanu i Burundi buzoherera he bizoherera he kwama turi muri bya biganiro bidahera bigira kabiri ibyo biganiro nta kuntu na kumwe bizigera biba abarundi besi turi hanze gutigute kuko abari ngaha ntibabyemera abari hanze ntibabacabyumvise ibyo bari cya kibazo narese nibyo
murakoze mushya ntahene Guillaume reka tubahe ijambo kadutangure kuri wewe Pascal Aime Pascal ati mbega abahuriri ya Rushani bagira inkina n'icoko aragabo bijunje ariko atakintu kivamo hanyuma ibiganiro abarundi bari hanze bizogira icyo bipfunze ikintu kirama duga kujamo mu karenga toye cyane rwose Aime Pascal
ariko darigomba nsabe akanya kakweri hari ikintu uyu mushingana havuze nanje nkunda cyane kandi by'ukuri mbona ari umushingana hajyaga neza nkundira imbere konja kuri Guillaume mbanze mvuge kuri kino kintu kijanye n'impunzi by'ukuri avuze ikintu gihambaye cyane by'ukuri je na mvuga ni impunzi zarahunze mugabo bose ntabwo bari hamwe hariho abahunze by'ukuri barakosheje abo nabo imitahe yabo irazwi igitigiri cyabo turazi ko ari mirongo itatu na bane rero gusa usanga abantu baza baratera ubwoba abantu bakavuga ngo impunzi ugasanga ugorewe hanze ntiyipfuza ko yotaha notama nka bino bintu uguma wumva ngo abatutsi barageramiwe buca haba ngo ihonya bwoko nimuhunge ibi byose si byo rero twebwe turatera kamo impunzi nambura umuntu uvuga uti ndi mu Rwanda ndi muri Congo muri Tanzania Uganda hanze nimba warahunze nta muntu avuga ko iyuhunze aba ari icaha mugabo ko wahunze ukumva ko atana kimuvuga ati kirandondera niwitahire wima matwi aba banyamigambwa barondera inyungu zabo canke abafise imitahe by'ukuri ubu benshi barataha hari amahoro nagira ndababwiza ukuri yuko abarundi barakundana nta no atafisi nono yuko aba barundi bacu ko bataha nta unezererwa abana bacu bariko baraterwa inda hanze batiga bagapfirayo ukifuzi wanyu tahashika gasangwa atana kimuzira itahire hanyuma kuca kabiri nacavuze ati imibana ati y'u Burundi n'u Rwanda nagira mvuge kino kintu abarundi twebwe bato bato n'abanyarwanda bato bato iyo nda nimwe turifuza yuko bwa busarane imigenderanire isubira kuba by'ukuri jewe nari ngomba mvuge yuko iki kiducanishamo u Rwanda u Burundi kera barabana n'ukureba aya mabwire cyangwa aba bantu bo hanze sirtu abazungu ibi birimo inyungu iri profo kandi ndende igihe abarundi abanyarwanda bo bazokumva bati tuvuga rumwe turabana turababanyi bakikunkumura abanyamahanga tuzobana neza rero twebwe turasaba ko aya mareta abiri by'ukuri ko yokwicarana akayaga reka rongende kuri Guillaume nawe ati ibiganiro minsi yose bidahera ati ntibijyamo abagabo bijunja n'itujambo bagenda ari imigwi ibiri uyu mushinganahe abyumve hari habamenyereye no gukamisha ibiganiro cyangwa ugasanga badataribo ari intumwa z'abanyamahanga na leta igenda ivuga ati ndara abarundi ugasanga ku by'inyungu z'abandi akoreshwa n'abandi ntibyumvikana ababikamisijemo byinshi rero turavuga tuti ibiganiro nyamukuru ni ibi bihuza abarundi bari ndani aravuga ati mbega abo hanze nabo abo ab'indani barazemera abo hanze ntibazemere abo bo hanze nabo bararonse umwanya ko baganira ikibabuza gusa ni ugushika kubera inkuru bumva ziroze uyu muntu atashakaza acasubira yavuga ati ngiye nsure abiwanze bari hanze nuko ibiganiro turifuza ko bibandanya mugabo atari iby'amagabura nyama atari iby'ibibanza twama twayaze gira amahoro
murakoze reka duhe n'ijambo kandi deo asimana nawe nyiragica avuze ko byashikirijwe na n'umushyamahe Guillaume mu kanya gatoya cyane rwose deo mu kanya kariko kari
buze egome n'ukuri numvise yuko yashimye ibinavuze ku byerekeye impunzi ngira nshimangire mvuga nti icyo kibazo ntidushobora kurindira ni kibazo tubwizwa gutorera umuti mu maguru masha hanyuma yavuze by'imigenderanire itameze neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi jewe ndabitegera gose ndabyumva kandi ushima ndabyumva jyewe ndamaze guhuza abaserukira Burundi n'u Rwanda hari Geneve be n'abaserukira Congo mbere nimwashaka bari kumwe n'abandi ba diplomate mu bindi bihugu iyo bari hanze n'ukuri bakaruha umuntu abaganiriza neza nabo baraganira kandi ntibatukana igikuru rero ni kibazo rero ngomba kwishura uyu yavuze ibyarusha abagiye arusha mbe ni kuki bajeye umugabo ntagira igihinduka igihinduka nuko gihinduka mu gihe abagiye kuganira kuko ari abashaka kuganira bihinduka mu gihe abo bantu bafite icyo baserukira mugaye ibyo tuzi nuko bamwe bamwe mu bahora bagiye arusha ngere bambabariye nuko sindiko ndabaricyoza ariko kubera ari ibintu biraba igihugu turabivuga bizoheza bicaho bishaka hari habagenda atacu baserukira nkuko abivuze ati hari abagenda bafise ubutumwa bw'abandi ataho buhuriye n'inyungu z'igihugu ibyo ni byo tubwiza kumenya mugabo rero kugira ngo tutere intambwe ibi byabaye reka tubireke tujye imbere ahubwo basi ibyo twakosheje byakoshejwe mu myaka iheze mu mezi aheze tubivemo tugire ibindi bishasha je nicyo gituma niko nabwira abanyumva yuko umuntu wese yabyifuza mu nka mu bari hanze ndee n'abari mu gihugu itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu i Geneve uzo bishaka arazi nyine ashobora kuturondera arazi kuri Facebook n'ahandi jewe ndashaka yuko ibyo bijya bibazo bine twavuze tubica hirya no hino
ndumva telefone ya Deo icyita ariko mu kanya turasubira kumurondera reka tubonereho akanya kuguha ijambo ubundi mu nyanya radio ijwi rya Amerika Claver muri neza
cyane
muri hega Claver
Bujumbura mu Burundi
yego me izina kirundi
Ndayishimiye Claver.
Ndayishimiye murafite ikibazo murafite icyumviro.
Ego.
Duga ku ijambo.
Ndagira ntere nanjye icyumviro. Hajye mu bisanzwe u Burundi abanyepolitike cyangwa abafite icyo barongoye bamenya yuko u Burundi buzokwamaho. Cyane cyane mvuze kwamaho u Burundi si ikintu n'abantu. Ariko ndavuga rero abanye politike cyangwa abafite barongoye nkabona kazoza kugwarukana cyane cyane ubiye kuraba ugwaruka ni guhiki mu Burundi kandi bari ku ntebe y'ishuri bakeneye icyo bakora kugira bateze imbere igihugu cyabo rero ubiye kuraba muri aba turongora bo bongera ngo bafite umwanya ati notwariye imyaka iyi nubandose iki ibyo hangira ngo yaniyo buje kitwa kende ba fiste ati no ba fiste ki hamwe no twari imyaka beshi bihuti akuba kamazu gasanga mayitaje niyo baguma birukira eske ndabaze ari ikintu uwo mushinga ntaye deho yari yavuze ati urukundo kugira urukundo gukunda mugenza na cyane cyane mu Burundi nkawe simvuze yuko n'abanyamahanga turatwanka ko yahugiye n'imigendere myiza naho ni byiza cyane nayiko ndabaza none nk'iyi politike mubona nk'ubu ugaruka ni guhishi ko riga rubaheza amashuri rugaca kwicaraho nabo borara baraganira gute batabona politike niya ari politike abantu baheza amashuri baguma bicaye bashaka kuguma biga kugira ngo bace ubwenge kwaza bumva barabazibiye ahantu ki muzobanza gukora ibi mubanze oya mwanya batariko baranka akazi boguma bakaresha n'ubwenge bishobotse na leta ikabafasha bakigana bakaje no guminuza hanze bakarondera ubumenyi mugabo naho nyine baguma baba surveyor ku buryo bagereje bategeze kugarukana bwa bumenyi bakura hanze gushinga nk'imitahe mu Burundi bagakora ibintu nk'ubu tarubona buri mu gihugu bagira nk'ishyiramo cyo kubuhingurira ngaha nyene ibyo byuma by'agaciro cyangwa ibikoresho bakaza babikorera ngaha nyene natwe ya ma déplacement ya manuze yatuyenda kurondera dusesagure tubwo tugenda rwe ikaguma ngaha iwacu niyo yari politiki
yego me
yego nasaba rero nk'abantu bagize icyo bagejeje bakamenya yuko nirangaje nyakubaha sinamukire mu ijambo mugabo eme Pascal haro langaje yufite ikintu utwara langaje tuvuga ati abamvyeyi byose ntibafise umwanya oya bahunze kubera nabo hari ntawo nka kuba mu gihugu cyabo muganaho nyine bakara nyine uwo mushinga ntaye deho yari karavuga ati mbega none ibyo genda gute kugira mpuza aba bantu bose ni kuraba ni nyene kamimenya bamwemera nawe basa aye mu gihugu hari abantu bese bize kandi bafite ijunja n'ijambo bafite aho baserukira tugiye kuraba nk'abarongo ya mashengero n'abantu bakomeye abo kubera iki habuziki kubera iki batoja hamwe ngo bahuze abo bantu babumvikanishe
niki cyo kibazo kibaze abashinga ntari turi kumwe urakoze mushana claver rika ariko imbere yaho duhe n'ijambo kandi emida ndabona kanya karagenda emida niyo neza muri hega emida
ni mwisaga cha ujumbo
izina kironde
ni abo mukiza
duga ku ijambo ikibazo kimvuye
ego murakoze manje kuramutsa naba nyine madusimiriye
ni barakumva duga ku ijambo
ego nkuko namwe ndabivuga n'ukuri akatari gake abo batumire babivuze bitari bike ariko nje uko ndabibona n'ukuri kugira igihugu kimene uko kimeze muri make igihugu kimera uko kimeze bivanye n'uko abagisubuyemo abakibamo bimvira bakora babona ibintu bisanzwe nyamba kuva Burundi bukibaho no kuri udatera intambwe mu bijyanye n'imibereho mu bijyanye na politiki mu bijyanye n'iterambere mu mpande zose ashobora kwemeza yuko bivana no kungene abantu baba mu icyo gihugu abantu bari mu nzego abantu bafate muri rusange abarundi ngene biyumviye kwatabaye ico no kwita chanjema de mentalite n'ukuri mu Burundi haracyari ikibazo cy'uko twumva mu njyana turimo haracyari ikibazo cy'uko ho biterambere birama rero nibariza abo batumire babiri ikintu nyamukuru mbona jewe mu Burundi cyotuma Burundi buvuga ati tugeze ku ntambwe igaragara banyakuba batumire babiri burya nta kintu cyo kuvuga n'ukuri cyo bakirimo haba mu biganiro bihuza abarundi haba mu gihugu cya buri hanze y'igihugu ikintu cyo kuvuga n'ukuri burya nicyo bari umushinga w'ibintu byose murakoze
murakoze mire reka tubahe ijambo ndabona kanya kihuta mu nyishu ngufi ngufi ikibazo cya emire reka n'ikibazo cya claver mu kanya gato deo hakizimana
ewe murakoze murambabera ariko jewe telefone yagira cika kenshi na kenshi hari ibyo ntumvise mugabo ndabwandaze ibyo nashoboye kuronka cyane cyane ibyo Emile avuze bijyanye no kubwirana ukuri ngira mbere ndagishimikire ko gusumba ibindi byose mu Burundi uno munsi ikintu cya mbere turiko turazira ingorane ya mbere nyamukuru isigura ko iby'abahutu n'abatutsi atanga ubu bigifise isigura kandi yuko ubukene atari ubwomi ni kubera tutarabwirana ukuri ngomba gutomora mvuga nti abantu bashobora kudufasha ubuye niba abakomiseri 11 badezinya abanoma batora kugira ngo bafashe Uburundi kubwirana ukuri n'ukurekuriranira bimwe bimwe ndabona biriko birakugwa mugo birikwega umengo harimo gushaka gushaka sinzi kutashaka sinzi yo kuva ariko aho babivugiye ntajewe ndibuka naragiye muri sever ndagira deposition yamaze amasaha 8 arahezi umwaka kugira uhere ntibarambwira ibyavuyemo ibyo rero nibyo bizokura igipfungu dufise ngaha mu Burundi kuko kubwirana ukuri si kuvuga ngo tuzosha twihorana no abarundi uri kurabihweza c'est un peuple ni igihugu kirimo abantu babagwa neza mugabo waranga umuntu ababesha kandi niya kubeshe urazi bavuga ngo ngamisha ko anyanka nkamisha ko ndabizi urumva iki kintu utagitegereye inyuma y'Uburundi zohava utumwanya ntuzige umufasha rero mpeze mvuga nti ikintu kizodufasha gusunga ibintu byose nibashaka baduha amafaranga barayagumya mugabo niba bashobora kudufasha kutuma severe yacu ikora igashikira kucyo bayitumye ahazi badufashije n'ibindi byose bikurikira tugira amahoro
yego me Pascal duga kwijamo namwe ku kibazo cya Emile ikana Claver mu kanya gato cyane rwose ndabona Faustin aturindiye kugira tumwe ijambo nawe
nego cyane by'ukuri je nari ngomba shimire uyu
uyu mutama Deo. Deo numva ari umuntu menga ni wa mutama nyene wa musokuru wacu, afise ikigongwe, afise impuhwe, ariko aravuga ibintu. Kandi je nshimye iki kiganiro by'ukuri, ni kiganiro kiri poze, kirimo ugukunda igihugu no kwiyumvira abandi. Aranejeje cyane by'ukuri, nkaca mvuga Imana yemuhangaze. Rero hari kinavuze ati ukuri shinge na si avuga ati CVR by'ukuri, nanjye mvuga nti icyo yiha uburyo tukamenya ukuri, kuko ibi byose ni kutavuga ukuri. Aba badi yarusha usanga umwe agenda nyegeza ibi, uri ibyo yakoze, ibyo yanakoreye abandi, uri ibyo adashaka ko twomenya urwaruka rw'ubu, uri inyungu ziwe. Igihe hoba ukumeneka hakaba ukuvuga ukuri, umwe akavuga ati Barundi Barundi kazi, ibi byabaye muri ijya myaka kuva 72, 78, 65 tuwa demiri kenze n'ibindi, ndasabye imbabazi, ni mumbabarire, ni mumpangaze. Undi akavuga ati nanje uwo nitiye wanyitiye ibyabaye. Mbere hakaba n'umuntu avuga ati murambabarira, itunga nibye, ibyo nanyuruje, abo nabeshyeye, uyo munsi azoba ari iparadizo. Rero ukuri rero turagukeneye, ariko gusa abakunyegeza nabo ukuri kuba ari uk'umuntu. Icyo duha nkaba jewe nyene ntariko ndakomandwa n'uwo hanze, nkumva ko ndi Umurundi nkuguruka nkameneka. Ikizodufasha rero ni ukwiyambura, ni ukwikunkumura akantu ko hanze k'abanyamahanga, tukavuga tuti ibyabaye tubikiriye imoso, tubabarira
Duga
kwijambo mu kanya gatoya cyane rwose, hanyuma n'abana bagabanye urwamo kugira ngo tukumve neza. Duga kwijambo.
Ego kibazo cya mbere nayo ndabaza, ingorane kwitwa hano mu Burundi, ingorane yo kuvuga ngo ingorane zo bwoko cyane, ingorane nyinshi, ingorane zo gukunda ikintu, ingorane zo gukunda izinda za kukuntu umuntu wese yarenze atagomba kuguma yihawe umuntu agahereza n'aho umuryango iwe. Hanyuma agacaba n'ikindi kibazo cya ka mwana wa mama no gutinya, nuko ibintu byose waba wararose wanywa ko wari uwundi muntu abino makonda kukwere wabirose mu gihe utabone gutinya yuko abantu bashobora kutwereka akaba ari umwana wana mu Burundi tuvuga ngo cy'ubuma.
Ibibazo bibiri bihambaye posta, ikibazo cy'ubwoko muvuga ko kenshi na kenshi kiva ku bukunzi bw'inda, mukaka kandi muvuze ko n'intwaro ya mwana wa mama abantu bashaka kugumiza ubutegetsi hagati yabo, n'ibibazo bihambaye mushikirije. Reka duhe ijambo ubwo mbere na Emile Pascal tuga ku ijambo kuri ibyo bibazo bibiri ashikirije, bivuga ko arizo biri yeka arizo vyamabizana ingorane mu Burundi. Tuga ku ijambo.
Jewe sinovuga byinshi, nta buhutu,
ufite amasegonda 30,
nta butwa, ni kwikunda. Ibi byo haba rero byose byoba byaheze, murakoze, ndumva avuga byiza, twosangira byose nta problem.
Mushana Hede Hakizimana afosta aravuze ibibazo bihambaye, ibibazo by'ubwoko ko atari ibibazo nyakuri, ahubwo kenshi na kenshi ibyo bibazo biterwa n'ubukunzi bw'inda bw'abanyapolitika. Eka akabavuze kandi na ko hari na akamwana wa mama kama abantu abanyapolitiki bashira imbere. Duba ku ijambo kuri ibyo bibazo bibiri.
Kuri ibyo bibazo muvuze jenifuza yuko ahubwo aho tuguma tubivugira kuri radio gusa cyangwa tukabiganira mu biganiro bya ryinavuga, reka bishike no mu nzego nk'inama nshinga amateka yacu, tuyisabe ibibazo nk'ibyo ibyicarire muri za deba igira, kuko niko kazi igihejwe kuguserukira abanyagihugu ikabigaruka ko bagatumira naka cyangwa uriya wundi abijejwe kugira ngo abahe umuco nk'ibi by'ingene ibiganiro byosubira. Niba bifate babishyire muri discussion baronke inkumbiro batahabana. Iby'ikibazo tugwana n'u Burundi nicyo kimwe, ibi by'impunzi nuko uko nyene ibi byuko abanyamahanga bajya abanyamahanga bavuga ngo barafashije bafata igihano igihugu akandi bimwe bimwe bayifata
ndabona akanya nakagiye mushya nabe deho akizimana nibaza ko tuzosubira kubatera kamo ivyumviro n'ivyinshi ikana ibibazo vya byinshi cyane gose turagushimiye rero mushya na deho akizimana turagushimiye nawe mushya na Emmy Pascal Ndubimana turashimiye abanywanyi radio ijwi rya Amerika bose baduteye kamo bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro cyacu mu isangacyo umunsi mungire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Frederic Nkundikije urakoze kuri iki kiganiro muri sanga utugejejeho. Nshuti zijwi.